Muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza mwiriwe nanone muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu Rwanda mudukurikire kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 19 na metero 22.
Amakuru ariko mu mashaka abaje kwari kumeye cyane y'abasirikari n'abasenere bo kwarare bo kwaza bande.
Na makuru rero, ingabo za Kongo zirimo zirarwana n'inyeshyamba z'abarundi mu ntara ya Kivu yepfo. Utwumvaga ni umuturage w'ahantu hitwa Gahororo muri teritwari ya Uvira, warurimo rero atubwira iby'imirwano hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'abarundi. Kuri gahunda kandi ikiganiro kira n'ikiganiro kwa Nyaburunga. Mukuru narimaze kubabwira mu ngingo nkuru z'amakuru, igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gitangaza ko kirukanye inyeshyamba z'abarundi za Forebu, Force Républicaine du Burundi, mu birindiro byari Imangwa, ni muri grupo ya Muhungu, teritwari ya Uvira mu ntara ya Kivu yepfo. FARDC ivuga kandi ko iri mirwana nundi mutwe nawo w'inyeshyamba z'abarundi FNL kuva ejo kwa gatandatu muri Kivu yepfo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Vedasto Ngabo uri Uvira yaduteguriye inkuru irambuye.
Mu ntambara igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC kimazemo icyumweru kirenga kigwana n'imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi iri muri teritwari ya Uvira, gitangaza yuko kuri uyu wa gatandatu cirukanye umutwe w'inyeshyamba z'abarundi za Forebu muri lokalite ya Mangwa. Amakuru dukesha bamwe mu basirikare mu rwego rwo hejuru ba FARDC yemeza yuko kuri uyu wa gatandatu barashe Forebu, ariko ababa barapfuye ntibaramenyekana ku ruhande rwa Forebu, usibye yuko bafashe amasasu ndetse n'ibiribwa birimo ibishyimbo, amafu, kuko Forebu yasize ibitaye ihunga yerekeza ikagogo muri grupe ya Muhungu. Mugihe zimwe mu ngabo za FARDC za rejima y'ibihumbi 333 zarimo zigwana na Forebu Imangwa, izindi ngabo za FARDC zari Kageregere zarimo zigwana n'inyeshyamba za FNL ziyobowe na Lois Nzabampema ziri mu Majaga ho muri grupe ya Kigoma, nk'uko byemezwa n'abaturage batuye Gahororo.
Kubera ejo na gatanu niho habaye intambara ziva mu Majaga, abaje kwari kumeye cyane y'abasirikari n'abasenere bo kwarare bo kwaza bande, ariko bariya bazende z'abande n'abasenere baruta abasirikari imbaraga bashika gasura byo gukeya bisa.
General Aloys Nzabampema uhagarariye umutwe w'inyeshyamba za FNL avuga yuko ejo bagwanye n'igisirikare cya Congo FARDC bafatamo abagwanyi bane bategereje gushikiriza Seyiseri.
Bazananye mu nzira ya Kageregere bagenda bafata abanyagihugu bamwe barakubitwa ngo bazana aho tubi, ariko bamwe barahunga abandi barabarebera. Ni ukuvuga tumaze kurwana kugera ku iyo saha kumaze gufata abasirikare ba Kongo bane bongera gufata n'ibikoresho byabo, ibyo nyine harimo za Israel, harimo amasasu menshi n'ibindi bikoresho bya gisirikare.
None se baba babavanye mu birindiro byanyu?
Ntabwo batuvanye mu birindiro byacu, ahubwo twaba tubasubiza iyo bageze abasirikare bacu ko bakubitana.
Aya makuru y'intambara hagati ya FARDC n'uyu mutwe wa FNL yemezwa n'abasirikare bari muri grupu ya Kigoma, ariko ntibahakana cyangwa se ngo bemeze yuko hari abasirikare bane bafashwe na Lois Nzabampema. Kuko mu bashinzwe intambara twabajije badusabye kubaza aya makuru Secteur Operationnel Sokola de Sud Sud Kivu, duhamagaye nimero zabo banga gufata telefone. Tuvugishije ushinzwe itangazamakuru mu gisirikare ruri Buvira, nawe atubwira yuko afunzwe. Hashize icumweru kirenga igisirikare cya Congo FARDC gitangije intambara yo kugwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abarundi n'abakongomani iri muri teritwari ya Uvira, ariko abaturage batuye mu bice byari bisanzwe bibamo abarundi bafite impungenge yuko imitwe yose yitwaje ibigwanisho izongera kugaruka mu gihe abasirikare ba FARDC bazaba basoje izi ntambara batangije.
Twebwe nk'abaturage tubona yuko abasirikare basubirayo hadoba kubera abangaba nyine bari barwanisha bareta bari batarimo baboneka dufite ubwoba yuko bazoza bakinjirira no kwica abantu mu mihana kubera bazoba badasubira iwabo, kubera wamukuva mu umunsi wa gatanu nijoro hari amarungu habaye ikibazo. Umugabo umwe baje gukinguza atabaza abandi ngo atabaza abandi barabura senere, nyine abarimo batabara barashema abantu babiri nibo bakomeza
kumbizi intambara zatangira igisirikare cya Congo FARDC kimaze kuvana inyeshamba za Regitabara imulenge kijyama kivuza mpegeri bibangwa ndetse na gitoga na uforebu iyo imaze kwirukanwa imangwa mu gihe FNL iyo igifite ibirindiro byayo mu majaga Vedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika uvira mu ntara y'Amajyepfo
Vedatse turakoze Imirongo ya FM ya maradio Ijwi rya Amerika na BBC ntiri hafi kongera gukora mu Burundi umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ibujumbura Raymond Zimana yatwohereje inkuru twongeye kubasubiriramo
Umukuru w'urwego SNC rujeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi yaje iganira abamenyesha makuru inyuma y'iminsi ibiri y'umwiherero abagize urwo rwego barimo kubwira barabire hamwe ibihanze igisata cyo kumenyesha makuru mu Burundi Mwibazo byabajijwe hari cyo kumenya igituma ikibazo cy'amaradio Ijwi rya Amerika na BBC ubwo rwego rutakigira ico rubishikiriza ko Nestori Bankumukunzi arongoye Sense yavuze ko ico kibazo kitigwa n'ubwo rwego kubera kirenze inshingano zago
Ibibazo navyo bya BBC na Voix d'Amérique ntacyo twabivuze ko kubera uravyo n'urutonde twari dufise nti twavyize ariko ico novuga nuko ngira ngo mwarabikurikiye nti radio BBC irafitaniye ikibazo n'ubutungane bw'u Burundi n'igihugu mbere nico kimwe niyo radio ya Voix d'Amérique turazi yuko no munsi iri kurakoresha umunyamakuru akurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi rero mu gihe ibyo bibazo bizoba bikihari bitaradadanuka bica bigora n'urwego sense kufata ingingo ibereke
imirongo ya FM ya maradio Ijwi rya Amerika na BBC yahagaritswe n'urwego rujeje gucungera ingene bimenyesha makuru bikora mu Burundi mu kiringo cy'amezi atandatu ikiringo cyarangiye mu ntango z'ukwezi kwa 17/2018 ariko gushika ubu iyo mirongo ikaba itarugurugwa mu bindi byagarutswe ko Nestori Bankumukunzi yavuze ko urwo rwego rugiye kwandikira ibinyamakuru bidatanga ibinyamakuru bisohoka muri urwo rwego abandi urwo rwego rugiye kwandikira n'abayobozi b'ibimenyesha makuru bari mu mahanga Nkumukunzi avuga ko abo bayobozi bahonyanga amategeko agenga umwuga wo kumenyesha makuru mu Burundi
itegeko rigenga umwuga wo kumenyesha makuru biravuga neza yuko umuyobozi w'ikinyamakuru kanaka wese ategerezwa kuba abangaha mu gihugu nabyo nyine twumvikanye yuko tugiye kwandikira makete tubasaba yuko iyo ngingo bo yubahiriza hanyuma rero tuzoheza turabe ko byubahirije batabyubahirije zose tubonane kugira ngo nahone twubahirize itegeko kuko nico dukubitikwa
abajijwe ibyo bimenyesha makuru abayobozi ibavyo batari mu gihugu Bankumukunzi yavuze ko banyene byo biyizi nayo kubijanye n'ikiringo ubwo rwego rufatira ko cy'umuyobozi amaze hanze y'igihugu kugira ikinyamakuru gihindura uyu muyobozi uyarongoye sense avuga amezi atandatu
umuntu nimba yagiye kwiga ukwezi kumwe cyangwa amezi abiri uwo ntitumushira muri rwa wa mugwi w'inyamakuru bifite abayobozi bari hanze mugabo hari nk'umuyobozi amaze amezi atandatu umwaka imyaka ibiri murumva namwe yuko n'ibyo byo gufata byo kuba umuyobozi w'ifata kibanze birafise aho bigarukira kuko ntawo ba ifata kibanza imyaka ibiri cyangwa itatu hari abandi bashobora kurongora ico kinyamakuru
Ugwego Sense gwemeje ko mu mpera z'ukwezi kwa gatatu hazotangwa ikarata ndanga mumenyesha makuru igashima ko abamenyesha makuru 850 bakwije ibisabwa n'amategeko kugira baronke iyo karata kandi ko utazoba yifise atazoba arekuriye gukorera umwuga wo kumenyesha makuru mu gihugu cy'u Burundi Ibujumbura Raymond Zimana Ijwi rya Amerika
Kira ni kiganiro cy'urwaruka kubyerekeye kiza sida
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika
Ikiganiro kira rero mu Burundi abagendana umugera wa sida ntibagifite uburyo bwo kwivuza muri kino gihe ibigo cyangwa amavuriro asanzwe abakurikirana asigaye abarihisha byaba ibipimo byaba imiti nyamara siko byahoze mbere bakorerwaga ku buntu Francine ndiho kubwayo yaganiriye na bamwe muri abo ngabo bagendana umugera wa sida mu ntara ya Ngozi
na marira mu bagwayi guhera kubonana n'umuganga bateza kuriha batahora bariha bakariha no muri laboratoire
doza nyandwi harongorona nigo bagendana umugira wa sida RBP plus muri commune ya Ngozi arakurikirana abagendana umugira ingena bavugwa kuko asanzwe akora ku bitaro bikuru atangura tubwira ibibazo abagendana umugira wa sida bafise muri iki gihe mu kwivuza
guhera kubonana n'umuganga bateza kuriha batahora bariha bakarihano muri laboratoire bagasubira bakarihano uyu muntu yagiye mu bitaro byose barabyirihira batubwira ko umugwayi wese ategazwa kubafise ya karata y'ibihumbi bitatu y'umunyagihugu umukozi wa leta nawe agakoresha ya karata nyene hanyuma tukaca dusanga ni ibintu nyene byinshi cyane muraze ko ibipimo bisanzwe binazimbye hanyuma kubera ko mu bagwayi abenshi cyane n'abantu babirimitse batagira aho bikora kuri kajya gakarata kajya karata yo kwivuza ko yabanyagihugu hariho ibipimo bike cyane baheza bakagirirwa ariko byinshi cyane nabyo nibusanga umuntu yirihira
abagendana umugera wa sida ngahingozi bashikiriza ko kino gihe bari mu ngorane zijanye nuko batakironka imiti nkuko byahora kera imiti n'ibipimo byakogwa ku buntu mugabo bo birarihishwa
n'ubu keshe bipimo bahora badupimira kuri gusa ubu byinshi babipima ku mafaranga kubera tabagira neza bakihari bakibiriya
ubunya abantu baramererwa nabi kubwishye n'ingora zifatira mu bimba byirondo kahari ke bashaka kubwira ati cya ku bitaro bikuru kandi bagusanga bagwahepa gitirirenze udashobora kuriya
iryo hinduka mu bijanye no gukurikirana abagendana umugera wa sida riremezwa n'abaje gusuhuza babo mu bitaro bayagira ingorane zabo
bwa mbere hariho imiti yiga y'ivyuririzi babavuza mu mashirahamwe ubu ntayi hari nk'ubu rero twewe tugiye kuraho umuntu agwaye arakubarira ati jeni sawo umuti ndawufata neza ariko ndagwaye ibindi baranyandikiye umuti narawubutse benshi hari igihe bapfa babuze imiti yo kwivuza indwara z'ivyuririza
warongoye RBP plus muri commune ya Ngozi avuga kandi ko ubu hari abantu benshi bari mu mazu batagira imiti kandi bategerezwa kuba bayifata igihe cyose
hariho abantu batera bagiye batangura umuti baragize za mugiga mugiga rero umuntu acafata umuti ubuzima bwe bwose akabifatana n'uwo gufufaza umugera wa sida iyo miti nk'imyaka ingahe ingira nk'itatu iraheze itaboneka abo bantu rero ubu ubunye kubera uwo muti wabuze n'umuti uzimbye cyane abo bantu rero bari mu mazu urumva ibyo byose n'ibintu bibaje
ku bitaro bikuru bya Ngozi baremeza ko abagwayi bagendana umugera wa sida bafite ingorane mu bijanye no gukurikira nwa kwabo muganga Guillaume nta ukirijyayo arongoye ibyo bitaro avuga ko abaganga canke abarongoye ibitaro batagifise nabo bwigenge bukwiye bwo kuvura abo bagwayi ijana ku ijana
harimo ibipimo bimwe birihwa hakabaho n'ibindi usanga bisaba ko umugwayi ashobora kwirihira naho ugasanga rimwe rimwe uburyo sikirenga benshi n'abantu bantaho nikora bigaca rero bidutera ingorane mu buryo bwo gukurikirana amagara y'abo bantu byerekeye imiti yo gupfupfahaza nta kibazo ufise turayibaha ariko ntinya kwizirya ngwara zindi z'ivyuririzi ni zombi nazo zihitana benshi ariko hamaze kujamo uko kuntu kuko turashobora kubavura ijana ku ijana naho twatubakana make naho byo bijana rimwe hari abashobora guca nyene bahitamo kugumira muhiru ugasanga barasinzikaye kubera ko bari baramenye rero ko bavugwa ku buntu kuri byose birabagora bamwe bamwe kuvyumva mugabo ico dusaba nuko umugwayi agere bambwira wa sida nuko yomenya ababishoboye bakaronka amashyira hamwe y'ubwishingizi yo kuvuzanya bakajamu iyo bishoboka
si ivyo bitaro vya Ngozi bifise izo ngorane gusa hari n'ibindi bigo bitandukanye vyo mu gisagara ca Bujumbura bifise ibibazo nk'ivyo hari n'abakenera kwipimisha mugabo bitabashobokera ivyo byose bigashobora no gutuma umugera wongerekana mu bantu iyo migu y'abantu yose twaganiriye igasaba ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwogerageza ibishoboka kugira abagwayi bakurikirane uko vyahora inyishu y'ubwo rwego ni mu kiganiro cacu kizokurikira Francine Ndio ku bwayi Bujumbura ku bwijwi rya Amerika
cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda noneho ikiganiro kwa Nyaburunga.
Kwa Nyaburunga
ni kiganiro cy'Ijwi rya Amerika.
Kwa Nyaburunga havugirwa ibyerekeye politike, imibano, intwari bereye, umutekano n'ibindi.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kuwa gatandatu no kuwimana isaha 12:15 zo kumugoroba. Kwa Nyaburunga
kiremeshejwe na Jerome Niyonzima.
Ikaze ni gwanyu muri kino gice cy'akabiri cy'ikiganiro
kwa Nyaburunga.
Aho dushimikira ku biganiro bihuza abarundi. Abatumire ni babandi nyene bane. Honorable Tassien Sibomana ni umuvugizi w'urunani rw'abigenga amizere y'abarundi. Honorable mwaramutse.
Ndakuramukije Jerome, murakoze kuba mwanya yimvire.
Murakoze. Turi kumwe kandi na Kefa Nibizi, ni umukuru w'umugambwe Sabanyafrodebu inyakuri iragijyanda dahi. Nibizi ndakuramukije.
Nanje ndabaramukije, ndabashimiye ko na mwagutumiye. Ndaramukije nawe kwa tuviza bose.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Abdul Kasim, ni umukuru w'umugambwe IPD Zigamibanga. Ndakuramukije Kasim.
Nanje ndabaramukije kandi ndabashimiye ko mwantumiye muri cyo kiganiro.
Urakoze. Ubundi turi kumwe ni Faustin Ndikumana, arongoye kandi aserukira imbere y'amategeko ishyirahamwe gishinzwe gukangurira abarundi guca urwevu no guhindura ingendo Pariseme mu mpfunyapfunyo. Ndikumana ndakuramukije.
Ndabaramukije nanjye ko namwadutumiye.
Kwa Nyaburunga gihijambo abarundi bo mu migwi itandukanye.
Ubu bariko barahonyanga, niko kibavuga ngo turayahonyanga twenyine rimwe ntacu muraba. Kandi hari abarundi bariko barakomeza
ko bavuga
abarundi.
Eh,
ndakubwiye.
Muzi ko mwasinye ko beke reserve bya basinye.
No ni zo reserve ubuzi babaje.
Ni zo shinge
mutaba. Ni nawe baje patri babaje mu
kuri. Ni zo shinge. Mutemera igihe.
Urabona ndagira guhakara.
Abarundi bamenye ukuri.
Urabona ibyo mugwe ujeje kunywanisha bakuvugana kuri no kunywanisha barundi ingene babitabatanze ntibigihuye n'ivyarusha ubu barayi bya CNTB amategeko numvise n'ivyo bashizemo n'ibirimo kigihuye n'ivyo barundi bari bumvikanye ibintu byose bya constitution ivugwa byose akorda rusha futa hanyuma bagasha bibaza bariko barabifuta bagashabaza ni muze tubagirisha
na ariko nibaza ko hari bifudika kubera intambwe abarundi baba barateye mu
kunyaga n'iyo ntambwe tegwa na bamwe abo bandi barundi bagiye kuya negosia bavuga basemerera ati ni aragira ni kuki wibaza ko barundi arabana igihugu gusicana n'abarundi sabana ico rero no uvuga ati ibiganiro ico bikiza nana kivuze ndagisubiyemo nuko abategetsi bwo kwikubitagasha bakibaza ko ineza y'abarundi sumbi neza yabo bafashe ko mbeze ndivite. Icyo kitaraba inkoni kubiswe mu keye urayirenza urugo ntibibaze yuko baribuke bavuye
bande
baribuke bavuye
bande
barafashe ibigwanisho baraje kugwana bavuga bati muri ko muraturenganya none ubu bagomba Burundi busubire kwa mahahandi mu guheraheza nako karere
ni uvuga
nako kare sinigeze uzusubira yowe wagiye
bango
Chewe ndavyimanga yuko bategereza kwikubitagashe. Erega ni nagateka kabo. Le sens de l'honneur oblige. Ni gihugu kiri mu karere kabo. Baremeye gufasha bazemerera makungu. None azokenye idohore bavuge bati bwa wundi nta bushinga nayo tukugira. Ntacyo dushoboye.
Ariko Fosse yavuze ati arashobora kubona bateka gahugu.
Nagira nkubwire igitumbe. Usome raporo ya Mukapa aravuga ati nagira mbwire akuru w'igihugu bakakarere mugume mushinze byinshi kuko igihugu cy'u Burundi kirashobora gutera mudugararo mu karere harya aka uruyuki urabona ko ari ruto Rukuri yirusumbya aho kubitwe kofi ni kinyamwanira canke inkono. Urumva rero? Ndumva nishaka kitubwo bakuru b'ihugu.
Kapari.
Nica nemera nariye washo kuvuga. Nara kwezi birenge. Kuko hari yo bimwe bimwe byo vyaye mamanda. Nabo nyine atarese bafite batatu. Mugari bindi byuko bazoreka ngo amasezerano ya rusha canke umutekano uve kuri kukarambare kubera ibi byo mu Burundi. Nibaza ko nabo nyine ataraba.
Urakoze Kasim Abdul katikaje kamwe guyenda umuti dusteze soter kiganiro nawe
eh
uko kwiki kugira ngo vyukuri ibiganiro z'abarundi ntibigenda kagirira mushikana abarundi ku mahoro
eh je nibaza yuko tashano yarafite tinize za umwe amanda rega nawe nyenda cyo afite
nije cyo naho bakubwira azora
none ngo batwaje kyaje kubambambira ambira ngo dushaje ayo manda kandi azi yuko nabo
nyine yataye umwanya
yagira ngo barire ureke ko turavuga je leta y'u Burundi jewe sinari mu nama aho bashinga abahutse leta ntiyari yaserukiwe
yirimo
n'ubwo nje gitubana gukebure n'ubu n'uzo we nkazoje bwa ari naho neje zo zanga bagutanga
bangwe wowe wayemera te n'ite yawe iri kwihera ni baguma
nibaza yuko icyambere dukwiye kumva yuko twese hamwe abarundi twese atantu bavuyemo tugomba gufatana mu ndere igihugu kikaba kigatekana kuko igihugu kirimo umudugararo nta mugambi numwe ushobora kuranguka nkaba n'umugambi wo mu rugo bwite bw'umuntu umwe nturanguka icyo nibaza ko ari cyambere ki umuntu yofata ko
ariko ibyo uko bitagenye wabuze ko gitekanye
eh mugabo urumva birashoboka yuko abantu bashobora gusubira kukiturumbanya ito rero ivyo nibaza yuko
tukurikanura
eh tuka ubwa kabiri nibaza yuko tukwiye kumva yuko tugiraho twizera inzego zirongoye za zirongoye igihugu tukizera abarongoye abaturongoye
ariko uvuze gushushumye nkara batitse inzego
ndumvise cyagiye bivugwa ariko umugani bazo yuko
nawe wenda mvuga ko ari muri opposition yega yega ngo ari mu barwanya rero
kutizera kutizera no kuvuga yuko ntibibuza yuko ntibuza opposition ariko no kuzikebura kuvuga ati ibyakozwe ni byiza
Ni na uri mu batavuga mwana leta
itego leza
cyane
ibya iziza bikaba ari byiza kuri bose ibi bikaba ari bibi kuri bose eh ico niko nico nibaza yuko ari
hoze rashaka kubera nziza kuri umwunda akabona ko ari mbi
none hari ico bokwikorera barundi badakeneye muhuza avuye hanze
kubera ikintu nibatubishikako erega byose bivana no gushaka kwabantu cyose bivana no gushaka kwabantu ikindi rero nibaza nuko muri kino gihe aho tugeze
kubera bamwe badashaka
abantu twese bokumva cyane cyane abamenye politique tugoshira amaso ku matora y'imije 2022 tukayajamu
nenga niyo nyishye bibazo dufite mu 2025
nayo bagiye kwagiriza izo kumure twabye twibiz bavuga ngaha bitagenda neza ega umugambwe wose ukereza ugatanga ugashikana ukereza abayagiye ku ntuze programme yayo
mugahigana
eh hayama rero uwo yatwaye yakora atwara nabi bakabacha bamuhana
nabo cyashyaje ati urukino kugira umuhagarikizi kugira rugene
neza n'amategeko nategurwa no na equipe imwe hakinaje birisha n'itse
Nuno muhagarikizo w'amatora siseni.
Yatowe
siseni. Cyane ko asinije nako ye kwitogera wa tatana wewe.
Wewe
w'umunyamizi rabaho ari umunyamizi rabaho. Hari umunyamizi rabaho.
Wewe nakwiye kwitekani.
Yewe akwiye kwitekani.
Na uri muri opposition urumva je
ndatekani. Hamaro cyane bazo yuko amatora agenze atagenda agatagenda neza twese tumwe wese agashiramo
uruhara rw'ibintu
amatora agenda neza hanyuma tukabandanya imigambi igihugu tukubasa twese turi hamwe gucyo ingorane hari ingorane zishobora guhera kumwe nka kamashu ariko zigera zihera buke uko iminsi biri kwirahera
urakoze ndangije kwa Faustin Kumana Parseme hakogwa iki kugira ngo vyukuri ibi biganiro bishikane amahoro arama ku Barundi
n'utuntu dutatu ubwa mbere nuko kugira navuze abanyepolitike nyine ubushira mu gushaka abarundi nyine bakashira mu gushaka cyane kuko uri kuraraba dufate nk'igicaka cy'amasezerano ya rushaka kibamukira batandukanye ufashe abo mu batavuga rumwe na leta cyangwa ndiza za senarede zose zivuga ngo ni concept pour la défense d'accord ndarushe ko bibenze mugabe je bonde naho twamwise mu ngamba uri ku butegetsi avuga yuko ngo ni bambire bashize amashyirano ya rusha mu ngiro babiri
umva bose barara
kubabe bikorwa n'ibyo kuvuga
bose barayaharana
ari kubabwiye ubuze uti nimugire umve ubuze uti nimugire rero ni biganire pour évaluer cet accord umwe
biganire byo kugira musuzume intambwe ya
masezerano nagize ko mugabo bose bose barabahiye
none wicyo
kintu oya
bona bose
banze umutunge
urumva iyo ntuzeyi bavuze bati tuya
turabikuye
kuyasuzumira cyane mu ngiranja mu ngiro aho nashatse kuvuga yuko nibwo dara kasi politiki mugabo leta yari imbere neza ndo batuti ko navuze ko nayasize mu ngiro imbere nimuze tubishyire mu biganiro rero tubirabe tubiverifye yuko yagiye
habagahinyuza
nakaro ntanze uca wumva yuko uca wumva yuko rero intuzeyi ikintu cyavuga rero nuko nabajya uri kuravuga ati aho nari ko ndaza aho kwatase naho nyine nari ko ndavuga n'umuhita bwa rwe nari kibazo ko muharanira zanu yarushe mbuka umuryano gumayo none yukuri ayo masezerano yari karabahuza
none nk'abawose bari
nk'abawose
mugandi bapfamaze
nk'abawose bari ngakumeza
batase kuvuga nti
nk'abawose bari ngakumeza n'abatavuga
rwe mugandi bapfamaze
oya mamuze ngiye ushobora yuko petetre inyungu zabo ziriko ziraje imbere gusumba by'ukuri kudefanda amasezerano nico zatse kuvuga urashobora kuyavuga mugabo
mungira
uri kuragira nk'ikiraro mugabo nawe indani kuharanira ikindi tubivugisanye kuri ugasanga wafashe ikintu amazana aje gikundwa ukakivuga mugabe indani akantu kandi turakwega wishakira kugira amazana ibyo rero jewe ndabivuga hose turavye bari hanze cyangwa bajya amasana ndende ariko hari divizo bagira amadefex no bari ku butegetsi urabona neza ko inyungu ziri imbere kandi bose bukuramo akantu k'inyungu zabo ibintu byose bishobora gutera imbere hari urashobora rero kuvuga ati ndayashyize imbere kandi ntashyire imbere ni kubyumva aho byukira nasa kwerekana bose bashyize imbere ko byuca bikira hanyuma akandi nako navuga niko ariko navuga yuko tuve turibuka nyine ibyo ndabisubira ndabisubira ko iki gihugu cyacu cyaragiye muri South African Community nk'igihugu cyagiye mu nyuma niko kare turimo nk'igihugu cyagiye mu nyuma buriya ntidusangiye kahise byo usanga no muri koroniza tutasangiye kahise n'ibiro usanga mu by'ubutunzi igihugu kiri inyuma kenshi usanga importance bayo nicyo gituma ndi kwandabwira abarundi umwanya batiyumviriye na cyane cyane leta ikamenya ati igihugu revendicateur dufise uno munsi ntizerekana ko igihugu kiri dare condition normal bambwe mu kirundi
hose gifite agahanga
ubona ko hari gahanga hadi wewe rero urongoye ico gihugu kavuga ati reka rero mu adongi gihugu reka twinana te event kateri zihava uko ni resulta nuko uvuga ivyo ushikako imigende ya yasubiye neza ivyo amasomo yakomeza usanga tabenga ha mu Burundi ibusanga
ariko ziri mu mekasim yavuga ngi bihera umunsi umwe
rero navuze nti nyindi kateri
kandi bakemera ko tamarane
zindi kateri urumva rero umaze kubona yuko izo indikatori zitameze neza urina natabwa igihe ukunda ati nshaka igihugu cyane ndagifitiye viziyo kugira ndagishikana
hari akantu kamwe k'umwizero k'igihugu gishobora kugorora
akantu k'umwizero gashyira abarundi bashyizemo ingufu uko aka karere nakwishe twugasaba ni uko ukameme uko kuba karatanguye ibintu
katobita mu nzira
ni kuheza ukabite mu nzira n'uko gufasha abarundi uko n'aya masezerano niho bayakurikiranye ibihite babibira bayikurikire no fika no gutuma kana abantu n'indi sese bakavuga ati mu Buganda turabe ingene ibi bintu bibandaga kugira abarundi dushobore kuja ku ntumbero
urakoze cyane ndagushimire Faustin Ndikumana nibutsa yuko urongoye ishyirahamwe ryishinze gukangurira abarundi gucugwevu no guhindura ingendo ariryo parseme wakoze kwita bakiniganiro
murakoze
agushimye nawe honorable Tatiana Sibomana waserukiye urunani rw'abigenga amizero y'abarundi wakoze kitaba kino kiganje
murakoze cyane ariko harya ni bame bamenya yuko du hamaze gushwana babiri bikabana ni mugani wayo ko bumvikana hazamo umushinga na nawe yaraje nibaza bazo atazotaha imvumu
urakoze ndagushimire nawe kefa nibizi urongoye umugambwe cyangwa Frode Bunyakuri iragigenda daye wakoze kitaba kino kiganiye
turashimira ko namwe dutumiye twibutsa barundi yuko ahari abantu hazokwama ibibazo ndahamara bashira amaso hanze ariko bikazane gutorera umuti ibazo byawe.
Urakoze ndagushimira nawe Abdul Kasim murongoye umugambwe IPD zigamibanga bakoze kitaba kintu kiganiye.
Nje ndagushimiye kandi numeze ndasaba barundi yuko twobona kazoza k'igihugu ko katuraba twese.
Urakoze nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiganiro ndabifurize mwese kuranirwa mu banyu no mu byanyu nawe gutaha.
Kwa Nyaburunga
cari kila meshejwe na Jerome Niyonzima.
Kwa Nyaburunga ni misi yose kwa gatandatu no kuimana isaa 12 n'iminota 15 zo kumugoroba.
Kwa Nyaburunga ni kuri radio Ijwi rya Amerika.
Iyi rero koko ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Ni kuri icyo kiganiro kwa Nyaburunga dushorejeho ndabashimiye cyane rwose byimazeyo mukomeze mugubwe neza murakarama.